ndundi culture amakuru mu kirundi
Mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazima no makuru kuri no mugoroba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Urugero ruto mu ikoreshwa rya internet hamwe no kudakoresha ubuhinga bwa none bita digitalisation mu gifaransa ni kimwe mu ntambamye zibangamiye igwanywa gikoreshwa ry'amafaranga aturutse mu byaha hamwe no gushigikira iterabwoba ubwo ubugizi bwa nabi leta ivuga ko bubangamiye umutekano hamwe n'ubutunzi basaba kugabanirizwa ikori n'ikigo cy'igihugu kijejwe kugenzura ibyituma tumana ko asabwa buri mwaka mu Burundi abo ni bamwe mu baserukira ibinyamakuru bitandukanye mu gihugu babona ko amafaranga bariha ari umurengera kandi bimenyesha makuru navyo bitanga interano mu iterambere ry'igihugu Nayo mu gihe kuri uyu wa kabiri amakungu yahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ubucakara ishyirahamwe gishinze kugwanya gashomeri n'ihohoterwa rya kiremwa muntu aricoto risaba ko ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwosubiramwo amategeko agenga abaja gukora mu bihugu by'abarabu mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza iminsi yose ya kabiri uwo munsi tuvuga ukuvura indwara y'inzoka yo mu bwonko amakuru saa gusa tubafitiye n'ayandi na makuru mushikirizwa na Kristalize Harerimana muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Kofi Rubentwari
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe ubu naho inkuru imwimwe ukwayo urugero rukiri ruto mu ikoreshwa rya internet hamwe n'uko ibisata byose bya leta bidakoresha ubuhinga bwa none digitalisation mu gifaransa ni bimwe mu ntambamye zibangamiye kugwanywa ikoreshwa ry'amafaranga aturutse mu byaha blanchiment de capitaux hamwe no gushigikira iterabwoba ibi ni bimwe mu byavugiwe mu kiganiro cyo kugwanya ubwo bugizi bwa nabi leta ivuga ko bubangamira umutekano hamwe n'ubutunzi ivuga kandi ko hamaze gushigwaho urwego rujejwe kugwanya ikoreshwa ry'ayo mafaranga ibindi tubibaza Egide na hayo
Bamwe mu bitabye ico kiganiro berekanye ko icigwa cakozwe cerekana ko Burundi uri mu bihugu bishobora kubangamirwa n'ikoreshwa ry'amafaranga avuye mu vyaha hamwe no gushigikira iterabwoba kuko buri mu karere kavugwamwo imigwi iterabwoba n'imigwi itwaje ibigwanisho kuri ivyo iyongera ko ku buhinga bwo gusuzuma urujya n'uruza rw'ibintu n'abantu kumbibe Burundi bana n'ibindi bihugu bidateye imbere ariko kandi harabari muri ico kiganiro babona ko ukutubahiriza amategeko asanzwe ari kimwe mu vyorohereza abantu kugira baronka amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko uyu numwe mubari muri ico kiganiro
uyu munsi bashobora kubona abantu baba ariko bari mu rudandazwa mugabo batatezwa kuba muri urwo rudandazwa aho usanga umuntu afise de mandat politique cyangwa publique ugasanga afise urudandazwa kandi akagisa des exonérations
umushikiranganji wa mbere wa leta ya Burundi Nestor Ntahontuye aremeza ko gukoresha amafaranga aba yavuye mu buryo budasiguritse bishobora kubangamira ubutunzi n'umutekano by'igihugu
ugutunga amafaranga iyo yaje ava adasiguritse ingene umuntu yayaronse tubishira mu busuma bwinyegeje kandi bubangamira itunga ry'igihugu n'umutekano ababikora banyuruza itunga ry'igihugu bikiharizwa n'akagwi k'abantu bashobora no gukoresha ayo mafaranga nyene mu gushinga no gufasha imigwi y'abicanyi urugamba rwo kugwanya ubwo bukozi bw'ikibi si igikorwa cya leta gusa n'urugamba rusaba kugira urunani rw'intamenwa mu bisata bitandukanye
mu bimaze gukorwa kugira uko gukoresha amafaranga avuye mu buryo budasiguritse hamwe no kugwanya gushigikira iterabwoba financement du terrorisme leta ivuga ko imaze gushyiraho ikigo cy'igihugu kijeje kugenzura ubutunzi cellule nationale renseignement financier ibisata by'inyubako n'amatongo hamwe n'igisata cy'amabanki bikaba biri mu bisata bibangamiwe kurusha ibindi n'ikoreshwa ry'ayo mafaranga
Egide nahaye urakoze abaserukira ibimenyesha makuru bitandukanye mu gihugu barasaba kugabanirizwa canke gukugwa kw'amakori basabwa n'ikigo cy'igihugu kijeje kugenzura ibyituma tumana ko asabwa buri mwaka mu Burundi ibi biri mu byo batuye umukuru w'igihugu mu kiganiro bagiranye nawe kuri uyu wa mbere bashikiriza ko ayo mafaranga ari umurengera mu gihe ibimenyesha makuru navyo bitanga interano mu iterambere ry'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye aremera ko ibimenyesha makuru bifasha igihugu ashikiriza ko leta igiye kwicarira ayo makori asabwa Norisi Nduwimana
Ibya ya makori vini mwivazo vihari jumuga vya garu tuweko kurushivindi mnicho kiganiro hambavu ya bategezi bachanga kutanga makuru kuvya wanyagi hugu baba babi tezemo habagi zichova shikiriza vata ya mafaranga sabga burimaka numurengira kandi mimenye shama kuna vyo bitangine hererano niterambere gigi hugu Yunisa Udambo Neko havuga kuizina ya radio televizyon Burundi Bwiza.
Yu sabzele devanse umono ilikuwa rakore ligi hugu weni yinjit pamusaba ikori kani nawari kumurimo mchamuwa kwa gira hanazo gira ho avunika kasanga ya hagazi ni wakani gira hini muna mashinga matek jena rase mendavuga tenukuri likori kuma radio kominote kuma televizyon ilashubra kutuma ibikogwa bitabandai
Onezime harubuntu harongo ishira hamwe rya maradio asamiranira mu Burundi ABR yunga mujyu wasaba kwa ahubwo bimenyesha makuru vyo kugwa kwa makori Burundi
agize kuba menshi bakirira amafacture mu madora turiha dukoresheje ngene avunjwa na BRB mugabo urumba bica bigora ingene abantu bategekanya kugira amenye ati mbega hazoshika dolari rivunjwa ngaha ico gituma rero ayo mafranga yo kugwaho Burundi
yemeza umuganda w'imenyesha makuru mukubaho kwa Barundi umukuru w'igihugu avuga ko byaya makuru bibwirizwa gusubirwamo Barisito ndayishimiye yabwiye ubushikiranganje bujejwe byo kumenyesha makuru kuvyicarira
abanyago mushikiranganje n'abateje communication bacha bumva yuko ari kintu twoja kwicarira tukaraba ibinyamakuru bikugara natwe ntituzoronka ingene za nkuru zibaroreye mbega ibinyamakuru byo kugara ARST icayunguka kubera za frequence zayo ibimenyesha makuru n'igihugu n'indi sosiyali koko cyugaye twaduhobye
mu Burundi kuri kumwaka ririshwa hisunzwe ikimenyesha makuru nk'iradio gifiti umuhora ibyo bita frequence mu gifaransa bene byo bavuga ko bashobora kurishwa amadolari 1,500 y'abanyamerika ku mwaka umwe mu gisagara ca Bujumbura mu zindi ntara naho bagasaba igice cayo afatiye ku gitigiri c'imihora iradio yumvikana ko bene kuyatanga batangura guharurirwa kuvaho ikimenyesha makuru giherewe umurongo bitegekanywa n'ingingo ya 39 yitegeko cyo wa 22 myandagari 2024 irabi byo gutuma tumana ko hamwe n'amaposita
none sindo imana na urakenuye umukuru w'igihugu kandi avuga ko leta y'u Burundi itegure kwakira impunzi zirenga 180 ziherutse gutangazwa ko zishobora kwirukanwa mu gihugu cha Tanzania kuva muri ntwarane umwaka uza inyuma yaho umugwi w'igihugu jejo gateka ka muntu werekaniye amakenga kondwiheze ko izo mpunzi zishobora kwakirwa mu buryo butabereye muri cyo kiganiro yagiranye n'abaserukire bimenyesha makuru kuri uyu wa mbere Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko nahabo Barundi borenga ico gitigiri leta yobakira n'ubunyene kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
abo bari muri Tanzania igihugu kirashaka kuvuga ati ni mutahe kivuze abantu bakeneye none ugomba bagire gute ati ni mutahe ntambo twebwe natwe tubatu ati ni mwitahire emwe tugira ni imana nta n'umuntu arondegwa n'ubutungane mu mpunzi ziri muri Tanzania nico gituma abo ari ico bita tripartite ni ministere de l'interieur y'iwacu HCR na ministere de l'interieur y'igihugu cabakiri bama bagira inama ibyo byose bizogorana ubushikiranganje bw'iwacu buzogira ico bubivuzeko
uko bigenda kose ni wabo naho bo bari bihumbi amajana 5 bavuze bati turatashe kubera kuvuga ngo zotahejo si wacu ikirere igica kiba uca wiga ingene ubigera cyane none mose bavuga bati tuzotahejo leta rero yagiye bavuga ngo muri pre irabishoboye birashoboka sengaho hagufi boza n'amaguru nabo bavuga ngo turigire rero amaguru bo tugira gute rero igihugu kiyemera aya matongo nayo Burundi burya hari abadutera ikibazo bajya bagiye za 72 urasanga se we yarapfuye nyina yarapfuye ntiyigeze amenya ntanzi ni ntara yavuyemo erega hari abahora baza tukavuga tutegereza kwanza kwigana Barundi none amaze yabaye impunzi muri Tanzania yavutse kuri abo abari mu Burundi abo rero nabo nyine bategereza ko nkabo baba nta Burundi n'umwe adafise uburenganzira kwa mu gihugu cyo cy'amavuki nawe mahama se niyo zahubwira nti mbere umunsi umwe boza wumva bavuze bati turatonze rero turitaye iwacu nora abo batangira wari bategereza gutaha
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kirito amakuru ya turabandanya urunani rw'amashirahamwe yitaye inyigisho kuri bose bafashe bige rusaba ko akwiye gushigwaho ikigega cyo guteganiriza mu bihe by'impanuka ziba mu mashuri muri kino gihe urongoye ugurunani Maitre Jean Samandari yerekana impungenge kwihagarara ry'ivyigwa kubwiwe abanyeshuri bashobora no kugira hamuka kuri kira Jean Samandari arongoye urunani bafashe bige
muri imisi hariho amashure ahura n'ingora bivuye kubiza bifatiye kuhidagurika ry'ibihe nk'ubu gasanga amashuri yatewe n'imyuzurira twovuga nk'amashuri yo karere kegere Tanganyika za Gatumba Rukaramu turazi ko hari amashuri n'ubu usanga amashuri atariko arigirwamo amashuri usanga yasambutse yagurutse kubera umuyaga n'ibindi biza bizanana kumuriro amashuri agasha ivyo byose birafise ingaruka mbi cyane kuvyigwa no kundero aho usanga ivyigwa biciye bihagarara kuko nk'abanyeshuri ntibashobora kuza kwiga tamashuri mbere ugasanga n'abanyeshuri bahuye nihahamuka ibona nk'ishuri rihiye cyangwa irigurutse abanyeshuri bari mu ishuri abo hari abana bashobora kuronka ihahamuka mbere ugasanga n'ibikoresho fashashuri nyigisho navyo nyene birahatikiriye nk'ishuri rihiye byose birasha ugacu usanga mbere hari n'abanyeshuri baciye baheba ishuri kubera kubura uburyo ivyo byose birafise ingaruka mbi ku bijanye n'indero nico gituma rero ku ruhande rw'urunani bafashe bige turashigikiye yuko hojaho igigega cyo gufasha mu bihe nk'ibyo byibyiza kugira ngo ico kigega kirimo uburyo kirashobora guca gifasha mu gusanura bidatevye mu kuronsa abanyeshuri ibikoresho canke ibikoresho by'ishuri byahiye bigaca bigurwa ubwo nyene ivyo byose rero murumva ko ico kigega ko coba gifise akamaro kanini ya cyane
Ishirahamwe Arishoto naryo gishinze kugwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu hamwe no kubura akazi risaba isubigwamwo ry'amasezerano leta ifitaniye n'ibihugu vy'abarabu ahaja harungikwa abigeme n'abakenyezi baja gukora ubuzi bwo mu nzu kuko gyemeza ko abo barundi kazi bakorerwa ubuja bakambugwa impembo baba bakoreye mu gihe kuri uyu wa kabiri kwizi yahimbazwa umunsi wahariwe gusezerera ubuja umuza bikogwa muri iryo shirahamwe Vianney Ndayisaba yavuze ko bamwe muri abo barundi kazi bakoreshwa inyuma y'akazi kugira babakorera mabi tumukurikire
abigeme abakenyezi bari mu gihugu gukora mu bihugu by'abarabu aho bagirirwa icyo twokwita kugurishwa ati tugagurisha gute kuko amashirahamwe abarungika kuvugana n'amashirahamwe ari mu bihugu by'abarabu na za Omani bakagira amasezerano ukuntu abantu barungika bazohembwa kuntu bazokora umuntu nyezina agiye kuzokora akajya akazi atazi na kimwe bakamuriza indege agasanga ikintu agiye gukora si ikintu cyo gukora umuntu byo turafite ibyemezo aho tumaze kuronka abafaso n'abarundi kazi bashika bane barutabaje uno munsi kwino tariki cimisi ndwi mu jamaya cyoto ko turakurikirana amadosi atatu yabigeme bapfungiye mu mazu mu gihugu cha Oman bagiye kurondera ubuzi bari ko bafatwa bujyamaswa ishaba cyoto rifasane kano kanya sabe leta y'u Burundi gukurikirana mu buzi bwa leta hariyo ubucakara udasanzwe mu byakazi hari abashefu bagenda bafata abasanga n'abagore bakora mu buzi hagomba kubakoresha inyuma y'amasaha y'akazi ategekajwe n'amategeko kugira ngo bikunde aho basaba gusambana amwankiye agaca amukura mu kazi canke akamushira kuri mitasyo hatariho
wakaba yari Vianney Ndayisaba umuhuza bikogwa mu ishiramwe Arishoto mukanya n'inkuru y'amagara y'abantu
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Munguri janye n'amagara y'abantu y'uwo munsi tuvuga ku bijanye no kuvura indwara y'inzoka yo mu bwonko umuhinga mu kuvura indwara zo mu bwonko n'imitsi muganga Nestor Nsengiyumva avuga ko imbere ya byose umuntu yiketswe ko hari ibipimo bibiri nyamukuru abwirizwa gukoregwa imbere yuko ahabwa imiti uwo muganga abona ko leta yoshiramwe ingufu igafasha kuko mu kuyivura bisaba uburyo butari buke kugira umunyagihugu wese ashobore kuyivuza inkuru y'amagara y'abantu yuno wa kabiri twayiteguriwe na Odironke Jimana
Iyo umuntu yerekanye ibimenyetso by'indwara y'inzoka yo mu bwonko, abaganga baraheza bakamutuma ipimo imurika mu bwonko. Nkuko muganga Nestor Nsengiyumva yanonose ibyo kuvura indwara z'ubwonko n'imitsi abisigura.
Tukike kako ashobora kuba afise tenia mu bwonko, twamutuma icuma kimurika mu mutwe, icyo bita scanner. Ariko hari kindi kiri hejuru ya scanner bita IRM, icyari cyo cyose muri izo bibiri kirashobora kudufasha kubona ahantu twatu twana twayanzoka ducumbitse.
Ikindi gipimo gikoreshwa ni ibipimo mu umuyagankuba w'ubwonko nk'uko abandanya abivuga.
Igipimo kipima umuyagankuba w'ubwonko bita EEG electroencephalogram kidufasha gupima umuyagankuba w'ubwonko nico dutuma abantu twikese ko bashaka kuba bafite intandara. Ariko nagume menyesha bari kubatwumviriza. Na cane cane abakozi ba mituel. Iyo dutumye ico gipimo twagitumana na scanner canke IRM. Izo bipimo uko ari bibiri kimwe kimwe cyose kiba cigenga. Ico kipima umuyagankuba w'ubwonko tatumba kidufashe kwemeza ko umuntu afite intandara.
Inyuma yo kumuntu atowe ingwara y'inzoka yo mu bwonko, umuhinga avuga ko acha habwe imiti yica iyo nzoka cyo kimwe nifasha kugira ntategwe n'izindi ngwara.
Ni imiti yica iyo nzoka. Ariko rero iyo nzoka iyo tuyishe uburozi bwayo buca butera irindi hinduka mu bwonko rishaka gutuma umuntu ashaka kugira intandara rishaka no kumwica cyangwa kugira ibindi bimenyetso bidasanzwe cyangwa gahuma. Aricyo gituma hari undi mugu w'imiti tubanza kumuha abanza gufata amasaha 28 imbere yuko atangura wa wundi wica iyo nzoka. Ni miti twita anti-inflammatoire steroidie isanzwe ifasha gukinga ivyo bintu vyiryo hinduka ivyo bintu vyo kuvyimba.
Iyo yamaze gushika ku rugero rwo kugwara intandara, umugore w'inzoka yo mu bwonko ahabwa imiti ashobora gufata hagati y'amezi 6 canke imyaka 2 bivanye n'urugeregeze ko
imiti y'intandara mu gihe afise ibimenyetso. Umugore cyatu tumusaba kuyifata n'imiburiburi amezi 6 mu gihe yarafise akayoka kamwe canke n'imiburiburi imyaka 2 mu gihe yarafise twinshi.
Kubera ko gupima no kuvura ingwara y'inzoka yo mu bwonko bisaba uburyo bwinshi, muganga Neston Sengiyumva abona ko leta yoraba ubundi buryo bwotuma atawureka kwitura abaganga kandi yerekanye ibimenyetso byayo.
Ibitaro byinshi bifise ibyo vyuma bimurika mu bwonko, murumva yuko abenshi baza kwisanga bategeza kuza ibujumbura. Birakenewe yuko by'ukuri leta yakoroheza abantu, hari abantu duhora tutuma nk'amasikanere ugasanga ntibiboroheye.
Abantu bari hagati y'imiliyoni 2 n'igice n'imiliyoni 8 n'igice baba cane cane ku migabane wa Afrika y'Epfo ya Sahara, Amerika y'Epfo na Aziya akaba aribo bagenda n'ingwara y'inzoka yo mu bwonko. Ni mu gihe abagera ku 50,000 bapfa ku mwaka nk'uko biri muri bimwe mu byegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe iby'amagara y'abantu ku isi OMS.
Odilon Hejimana wakoze kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu bari waduteguriye, ari nayo tugarukije kwa no makuru yo kuri uno mugoroba. Ariko kuri we badufatiye hagati, ndakwibutse ko yaragizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Urugero ruto mwikoreshwa rya internet hamwe no kudakoresha ubuhinga bwa none digitalization mu Gifaransa ni kimwe mu ntambamye zibangamiye igwanywa ry'ikoreshwa ry'amafaranga aturutse mu byaha hamwe no gushigikira iterabwoba. Ubwo bugizi bwa nabi leta ivuga ko bubangamiye umutekano hamwe n'ubutunzi. Basaba kugabanirizwa ikori basabwa n'ikigo c'igihugu kijejwe kugenzura ivyitumatumana ko asabwa buri mwaka mu Burundi. Abo ni bamwe mu baserukira ibimenyeshamakuru bitandukanye mu gihugu babona ko amafaranga bari hari umurengera, kandi ibimenyeshamakuru navyo bitanga intererano mu iterambere ry'igihugu. Nayo mu gihe kuri uyu wa kabiri amakungu yahimbaza umunsi wahariwe kugwanya ubucakara, ishirahamwe gishinze kugwanya agashomeri n'ihohoterwa rya kiremwamuntu arishoto risaba ko ubushikiranganji bw'imigenderanire n'ayandi makungu bwosubiramwo amategeko agenga abaja gukora mu bihugu vy'abarabu. Mu nkuru y'amagara y'abantu twari twabateguriye iminsi yose ya kabiri, uwo munsi twavuze ukuvura ingwara y'inzoka yo mu bwonko. Inhano duce tugarukiza n'amakuru kuri uno mugoroba ni saa 12:34. Ndabashimire mwese mwarimo duteze amatwi, yakoze kandi Kofi Rubentwari katuma amajwi bashikira aya makuru mwakomeje kwizwa na Kristalize Harerimana. Mugire umugoroba mwiza mwese, murakoze.